Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude nini na hazwe.
Niteka na angere chuti na mwe wakuzi wa radio Inzamba gateka kare mkubashikiriza makuru yokuru wa mnongu tatunda mkiza tumaka yungu bibili na mnongu bibili na kabili dawa haye ikaze mwraya makuru duhera kungi ngunguru nguru zikurikira imyaka mnongu bibili nita anu ilaruma nyoyumusi kuri gene kilozo ya mnongu tatunda mkiza amaratiri mnongu bine bahora biga kukwiseminare noya yivu tabaganda guwe unyamaskwa mkikogwa chokwibuka wanyeshure chabere mbisagara chakigari mkikuchu Rwanda hawa chitapichu mchogiri basaba utunga ane kushengeza hawa koze ugo ugichanyi igitoro nacho nao chadu gizwe igichiro Burundi nubu na nima rirangwa mwastasi watandu kanya inara yarumonge bikorwa bitari bike bikaba bibandanya guhungabana kubera ikena gice gitoro abanyagihugu bakaba babona ko atakunguko na gato mu kukiduza nayo nkuko muimenyereye ku minsi yose ya gatandatu mukurikira ikiganiro cy'urunani rwa radio uyu munsi muri ico kiganiro tuza kwiheza ibijanye n'ururimi kavukire arego ikirundi mwikoresha ryarwo kaze mwese
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa ndabaha ikaze narimeje kubabwira mu ngingo nkuru nkuru imyaka 25 abanyeshure bagera ku 40 bishwe ku semina ntoya yibuta mu ntara ya Bururi irarangiye abacitse ku icumu ico gihe bateguye imisayo kwibuka abanyeshure bari bishwe bafatanye mu nda mu budasa bwabo kuko bari mu bwoko bwose abahutu n'abatutsi abo bacitse ku icumu basaba ko ubutungane bwo buzuriza abakoze ubwo bwicanyi bagasaba ikigongwe ni nkuru tubaza Vanessa muiteka
ni drojwa 33 ndamukiza igomba 1997 niho iseminari noya yibuta yategwa n'abarobiri ba FDD bakwanya leta ico gihe bica abanyeshure bagera kuri 40 bari mu bahutu n'abatutsi inyuma y'imyaka 25 yaciye abashitse ku icumu bibuka abagenzi babo ukungene bishwe bafatanye mu nda mu bumwe bimera kwitirwa hamwe n'abavukanye ndabahawe n'Imana nato numwe mu barukotse avuga ko atarigera atahura ico abaje kubica babahura kuko bari mu bwoko bwose
uko hari hameze mukuru abanyeshuri babanye neza ni kigo gitegura abaja kwiha Imana urumva yuko no muvukano nico batwigisha mu rukundo ku buryo n'ubu ntumva abaje kutwica ico baduhora
ubutungane kuri abo bana bishwe nibwo busabwa kugira ababikoze basabe ikigongwe nk'uko yacitse ku ishumu abivuga avuga ko bo bamaze kubarekurira ariko agasaba ko bo kubahuka abona ko ariyo nzira yo gukiza abarundi
no munsi rero ico saba nuko nta butungane turahabwa ngo tumenye abatwishe n'impamvu babikoze nitwara abanyapolitike hari abana hari abanyeshuri kari Burundi byejo dushoboye guhabwa ubutungane tukamenya abatwiciye bakanadusaba imbabazi ko imbabazi zo twaramuze zibahaye ariko bakubahuka bakabivuga ku mugaragaro basaba imbabazi natwe byo duhimbaza kandi tukomba yuko ubuzima buhora ari ubuzima bugahabwa agaciro
mukurindira ko ubutungane buboneka kuri abo banyeshuri bishwe ku seminari y'Ibuta igisabisho cyo kubibuka mu mwuka ya misa nicyo cyateguwe i Kigali mu Rwanda ku mpunzi z'Abarundi zahungiye muri icyo gihugu kibanyi kuva mu magume Burundi bwasubiyemo mu mwaka w'2015
arakenuye Vanessa muiteka turabandanya namakuru twabateguriye kuruno wagatanu niho mukuru w'igihugu cy'u Burundi bahese ndashimiye yuguru umwaka w'ishure w'umwaka w'2021 ushira w'2022 mu ishure kaminuza rya gisirikare Iskam mukuru w'igihugu akaba yasavye abo binjiye mu gisirikare muri promotion 51 ko baje kugwanira igihugu bataje kugwanira imiryango yabo akaba yamenyesheje ko ivyo bajemwe bitandukanye n'ubundi buzi arico gituma bategerezwa kugira umutima rugabo bakitegurira guseruka aho rukamvye tega matwi Evariste Ndayishimiye
ngaze kuri kaminuza sanswe sino ko kazi ubuzima munjemwo no muhamagaro murasubiza amaso nyuma murabe neza kugwinjiriro w'iyi kaminuza handitse ngo ngaha hinjira ubishaka kandi abishoboye ndagaba hari abarundi bagiseserejwe n'ivyashikiye Burundi bo hava bibaza ko rujya rwandiko rusigura ugukumirana haba namba kanatsinda mwebwe ntimuje guserukira umuntu numwe muje ahubwo kwimenyereza gukorera abantu bose najya rero abacira gace mumenye yuko iyo rukamvye mu rugamba intwara miheto ibazi umwasi ari kugira ngo aje kumwivuna mu gihe abene gihugu bandi babazi umwasi ari kugira ngo bafate inzira ihushanye n'iyari umuhamagaro wabazanye usaba kwihangana no kurinda rugabo usaba kwitegurira kwihebera abandi guhera ubu rero mubimenye kuko kuva ubu winjiye muri iki kigo umuvyeyi ufise ni igihugu gusa
Inzamba
Hadyo inzamba tubandanya amakuru mu manuko bw'igihugu naho ibitoro byadugijwe ibiciro nta kunguko karigera kaboneka mu ntara ya Rumonge amakuru dukura muri iyo ntara avuga ko gushika kuri wa gatandatu atastation nimwe iraronka igitoro ivyo bikaba biriko biragira ingaruka ku bikorwa by'amashirahamwe ya leta canke ayigenga amwamwe akora ahomba idonido na Raul Ntengurutse
Abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge bari bazi ko bagiye kwiruhutsa inyuma yaho ubushikiranganje bujejwe amasoko ntanga nguvu budugirije ibiciro by'ibitoro kuko bari bazi ko giye kuboneka gushika kuri uyu wa gatanu nta na hamwe harangwa ibitoro muri iyo ntara abagikeneye baracakigura kuri magendo aha iri kilo y'amazutu igugwa hagati y'ibihumbi 78 esanse nayo ikagugwa ibihumbi 10 canke birenga aho bagize imana bakakironka ingaruka ni kandi zikora ku banyagihugu ibiciro byo kuyunguruza biguma biri hejuru kubafata ingendo bava muri iyo ntara baja mu zindi no mu gisagara ca Bujumbura amakuru ava mu mashirahamwe yo gutuma tumarako limitere na leo hamwe na smart aho mu Rumonge avuga ko atabitoro bagifitse byo kwatsa ama groupe électrogène kugira ama antene aguma akora kuva kuri uyu wa gatanu abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge bikaba bibagora gutuma tumanako biciye ku matelefone ngendanwa iki kibazo kiri no mu bindi bisata vya leta canke vy'abikorera utwabo umuyagankuba ucitse ibikorwa bica bihagarara abasanzwe baca amahera mu kurihisha ibyo bakora nko gusohora inyandiko canke gufotora impapuro bahitamo kuduza ibiciro kuko baba baguze ibitoro bizimvye abanyagihugu bakabasaba ko leta yotorera umuti ico kibazo c'ibitoro amazi atararenga inkombe
arakeneye mbwezo ato au ntengurutse tubandanye kuri inkuru inkino ikiye kumasonga igihugu cy'u Burundi kire mu mugwi ugizwe n'ibihugu bya Nigeria Afrika y'Epfo na Botswana mu gikombe cya Afrika cy'abigeme mu mupira w'amaguru icyo gikombe kazobera muri Maroc kuva igenekezo rya kabiri gushika ijya 2022 ukwezi kw'indwi uno mwaka iyo tombora rero kaba yaraye ibaye iyo nayo ntiyorohereza u Burundi na gato u Burundi buri kumwe na Nigeria yatwaye igikombe giheruka na Afrika y'Epfo iri mu bihugu bimaze kwitabira izo nkino kenshi muri Afrika u Burundi ariko igihe bwo byifatamwo neza bushobora gutana mu mitwe na Botswana nayo nyene ariho igihonyoza ikirenge mu nkino za nyuma za Afrika cyo kimwe n'u Burundi Hadi nzamba gateka kawe ubu naho numwanya wo gukurikira ikigabane kwisoko cuno musi kiza kwiweza ibijanye n'ururimi kavukire ariko kirundi mwikoresha byagwo kwisoko mugishikirizwa na Beni Akserakana
kwisoko
nikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Injamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Urundi bwarahimbaje kugenekereza ya 19 ndamukiza umwaka wa 2022 umunsi mpuzamakungu hariwe ururimi kavukire ururimi rw'ikirundi muri kino gihe rurigishwa guhera mu mashuri mato mato gushika no muri kaminuza yamara naho izo nyigisho zitangwa ntikibuza ko abarundi bamwe bamwe badakoresha neza ikirundi haba mu kukivuga canke mu kucandika none biba biva kuki inyishu kugira ururimi rw'ikirundi rubungabungwe nizihe Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri wa gatandatu igenekereza ya 33 ndamukiza umwaka wa 2022 mukagishikirizwa na Benyax Rakana Kaze. Uyu murundi baganiriye na Emile Nibasumba wa Radio RPA baranegura ingene uhereye ku bategetsi n'abize aribo bavanga idimi mu byo bashikiriza batitayeho abo bari kubarabwira ku bwabo iyo ngendo iyo guhagarika kugira ikirundi nikizimangane
ururimi rw'ikirundi rusa n'ugwamaze kwinjirirwa abantu benshi bahura n'abanyagihugu bo hasi kuvanga igifaransa no kuvanga igiswahili biva kubera baba biyumva yuko ari ibintu bifise uburemere umunyagihugu nyarucari avuga ati uyu muntu ko ashizemo ako gafaransa bisigura ko yize bisigura ko ntegerezwa kumwumviriza kandi bariko batwicira ururimi rwacu
ururimi rw'ikirundi ruriko ruratituka cyane kandi rugatiturwa n'abategetsi bari bakwiye kuroha inguvu iyo turiko turumviriza amajambo y'abategetsi ba musitanteri abashinzwe zone ababura amatari abashinga amateka amajambo yabo ari ikirundi n'igifaransa bicanze igifaransa nitucumba twese bakagerageza bakavuga ikirundi bakamenya ko bariko baganiriza abarundi nk'abo barundi hejuru ya 80% barashobora kuba batumva igifaransa
Kugihe nuko nk'umuhinga batumiye ku radio umuhinga mu by'ubutunzi canke mu by'amagara y'abantu canke mu bindi bisata bitandukanye ukumva ibyo avuga byose avanga ibintu by'ikirundi n'indimi zo mu mahanga cane cane ibintu by'igifaransa umuntu agaca yibaza ati mbega umunyagihugu atumva ikirundi hari ikintu yoba yashoboye gusigarana mu byo yumvise mu byavuzwe n'uwo muhinga si n'ubwo bahinga gusa hari igihe twumva bamwe mu bategetsi bo mu nzego z'igihugu harimo n'abategetsi bo hejuru bariko baravuga ku maradiyo badashobora kuvuga ikirundi batatuvanze n'izindi ndimi umuntu yari agatikiye bibaza ati abana bariko bararuka uno munsi ejo dushobora kuvuga ikindi cyonyine
ivyiyumviro vy'abanyagihugu birashigikiwe na Denis Bukuru umwigisha muri kaminuza mu gisata c'indimi ku bwiwe ikirundi gisa n'ikiriko kiratituka mu bisata bitandukanye
hariho kuvanga indimi kavanga ikirundi hanyuma n'igifaransa wariko uravuga nzoza kundwiza mejo no sitatifu ariko nzobyese ya ndabe nzobyese ya urumva n'ikirundi n'igifaransa bihuriye mu ijambo rimwe ryanwaganye hakaba kandi no kubaburira ikirundi ku gifaransa ngo gutanga ikiganiro ku bantu ngo canje ngo gutanga ubushimwe ngo ku bana bakoze neza mu kirundi byo sibyo bafatiye ku ijambo ry'igifaransa donner a dushaka rero ko ikirundi tukivuga tugifaransuye canke tugikoronoye n'ukugira umwimenyerezo wo kwiyumvira mu kirundi kuko ikosa dukora nuko tuvuga ikirundi tubanje kuciyumvira mu gifaransa
Gertrude Kazovio nawe nyene yigisha muri kaminuza y'u Burundi aracafite icizere yuko ikirundi kitariko kirazimangana yemeza ko ikirundi kigifise ikibanza kinini mu mibereho y'abarundi agasaba ariko abarundi gushira umwihariko mwinshi mu kuvuga neza ikirundi
ururimi rw'ikirundi ko rufite ikibanza mu mashuri tukaba turukoresha mu manza nyinshi tukaba turukoresha mu kuganira muri ibi nabiri tukaba tubona ko mu bushikiranganje bakoresha ikirundi mu guhindura imigambi y'iterambere hari icizero cy'uko ururimi rw'ikirundi rutera intambwe mu iterambere kandi rutera twizigira yuko uko iminsi igenda niko abarundi ubona bakunda kuvuga mu kirundi kandi bakarondera kuvuga mu rurimi mu kirundi nyene n'amajambo anovoye
muhejeje kumva yuko ari nkenerwa ko abarundi bakwiye gushiramwo akigoro kenshi mu ikoreshwa ry'ururimi rw'ikirundi mugiye kuvuga ikirundi atari ururimi rw'abakene kuko gwikwije nk'izindi ndimi zo ku isi nkuko byemezwa n'abanonosoye ivyigwa vy'indimi. Inano duciye dusozerera ikiganiro ku isoko cuno munsi Benyakisara kana inje nariko ndakibashikiriza ndabahisango kuwa gatandatu za mu kindi kiganiro naho ubutaha.
Cari kiganiro ku isoko.
Mukusozera makuru tubabwire ayanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi ayo no musi tuyasomegwa na mugenzi wacu Valerie Mucho.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Ingamba.
Kaze ntuti bagenzi muri ano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri Nondwi tuyatangurire kukutihanganiranira kw'abanyamigambwe aho kimenyesha makuru SOS Media cyanditse ku banywanyi b'umugambwe CNR babujijwe kwibuka imyaka itatu uwo mugambwe umaze uvutse mu makomine ya Kiremba na Mwumba hamwe no muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura. Abanywanyi b'uwo mugambwe baraburabujwe ku munsi w'Imana igenekezo rya 2026 za kuno kwezi muri komine Kiremba ari naho agatongwasa arongoye umugambwe CNR avuka. Imbonerakure zaratanye mu mitwe n'abanywanyi b'uwo mugambwe abatari bake barakomereka. Ico gihe abantu indwi mu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi barafashwe baca bajanwa gupfungirwa mu gasho k'igipolisi ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi nkuko SS Media kibandanya kibimenyesha. Uko gutana mu mitwe byarabaye no muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura. Muri komine ya Mwumba mustanteri w'iyo komine yababujije gukoranira ku kibuga cy'umupira w'amaguru abarongika muri permanence yabo yongera abuza abo mu yandi makomine kuhagera. Kubijanye n'amagara y'abantu ikimenyesha makuru Burundi Echo cyandika kwibura ry'ivyumba bikanyisha bishigwamwo abitavye Imana imbere yo gushingurwa naho igisagara cha Bujumbura kirimwo ibitaro byinshi ivyumba bikanyisha nibike kandi birarengegwa kuko bimwe mu bitaro by'abigenga bitagira bene ivyo vyumba bikikora anini ku bitaro vya leta. Ikimenyesha makuru Burundi Echo caragize amatohoza gisanga ibitaro Clinique Prince Louis Gwagasore bifise ivyumba bikanyisha 12, ibitaro Rwa Karede vyo mu Kamenge bifise ivyumba 24, ibitaro Prince Regent Charles vyo mu Buyenzi bikaba bifise ivyumba 10. Abajejwe ivyumba bikanyisha bemeza ko birengegwa kubera abitavye Imana mu bitaro by'abigenga baca bajanwa mu bitaro vya leta. Ibitaro by'abigenga bifise bene ivyo vyumba ni bitatu mu gisagara ca Bujumbura, hari Kira Hospital, CMCK hamwe na Tanganyika Hospital. Kubw'ico kimenyesha makuru buri bitaro vyari bikwiye kugira bene ivyo vyumba. Tubandanirize mu bidukikije ikimenyesha makuru iwacu kiti ikibira cha Kigwena ni ciza kitagira uwugikurikirana. Ico kibira gipima hegitari 565 gicungerewe n'abakozi babiri bonyene. Ababa hafi yaco baraconona, utubarabara twinjiramwo twarasivye, nta nzu nimwe iriyo yokwakira ingenzi, eka n'inzuzi zica muri ico kibira nta biraro zifise. Ivyo byose bituma atangenzi zihatumbera kuko ngo iyo habonetse benshi ntibarenga batatu ku mwaka. Ico kibira kiri ku birometero 90 uvuye Bujumbura, kikaba carashizwe ku rutonde rw'ibibira bihambaye bitunze inyoni nyinshi. Mu gusozera ano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru, tubandanye amakuru yerekeye ibidukikije aho itororokanizo ry'amakuru ABP Info cyandika ko igitegwa c'ibigazi kitakibangamiye ikiyaga Tanganyika. Haraheze imyaka 10 bavuga ko ibigazi bibangamiye ico kiyaga. Kubwa Christiani Mubona arongoye igisata c'uburimyi mu kigo kijejwe amavuta y'ikigazi mu Burundi, imbere yo mu 2012 amahinguriro yayo mavuta yasuka ibisigarira mu kiyaga Tanganyika. Kubera guhimiriza abanyagihugu kudasubira guta ibisigarira vyayo mavuta mu kiyaga, ubu amazi ni meza, ibyo bisigarira navyo bisigaye bikoreshwa mu gutabira imirima. Aha rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru. Mwari kumwe na Valeri Muco, kaba ndabipfurije kuroranirwa aho muri hose naho ubutaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Ingamba.
Arakoze Valeri Muco ninga aduce dusozera aya makuru. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye. Edi Claude Ninazwe nayabashikirije, ndabifurije amahoro ahiwanyu naho ubutaha.